Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa gatatu tariki 14 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 kuri mikro ni kumwe na Ange Fidel Niyongabo.
Nagiye kubwira umukuru w'umudugudu nti inzu yanjye irashaje. Ngumaze kumubwira arambwira ngo tuzagushyira ku rutonde rw'abazahabwa amabati. None umwaka gurasize ubundi guraza nyaboneka imvura iranyishe reka da.
Mu Rwanda uburyo imihigo yakorwamwo bugiye guhindurwa n'ibikorwa bitegerezwa kubanza kwegerezwa abanyagihugu bibanze bibashikire. Uyo ni umunyarwanda atagira uburyo akirindiriye imfashanyo ya leta kugira ngo atunganye uburaro bwiwe. Ejo ku munsi wa kabiri abanyamurenge bari mu Rwanda bibutse imyaka 15 irangiye bagenzi babo barenga 160 biciwe ahitwa mu Gatumba mu Burundi. Mane imbere yuko dushika kuri aya makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fideli, yavugwa cyane muri iki gihe bamwe mu barwayi ba Ebola muri Congo batanguye gukira, ariko MS ibandanye isaba abanyagihugu guhindura inyifato zimwe zimwe. Turagaruka kubera muri Hong Kong, aho Ubushinwa bwagiriza ibihugu byo mu Burayi kwivanga mu bibera muri ico gihugu, ariko turayahera mu yavugwa muri Sudani. Imvura nyinshi yaguye muri Sudani yatumye hatera imyuzure yahitanye ubuzima bw'abantu bashika kundwi mu manuko bw'ico gihugu ku munsi wa kabiri, nkuko byashikirijwe n'itorokanzo rya makuru rya leta. Abantu indwi barishwe, babiri barakomereka, kandi imihana ishika kuri 10 irafogerwa n'amazi muri leta ya Jazira, nkuko byashikirijwe n'ico kinyamakuru cya leta Suna. Iyo mvura imaze imisi igwa muri Sudani yarabomoye kandi amazu aharugwa mu majana ku murwa mukuru wa Sudani ariwo Khartoum. Inyuma y'imisi 29 bari mu kigo gikurikirana abanduye Ebola mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi barwana n'ubuzima bwabo. Umuvyeyi hamwe n'umwana wiwe baratahutse ku munsi wa kabiri ejo bakize Ebola n'umunezero mwinshi. Ntangere Esperance na Bintu hamwe n'umuhungu wiwe w'umwaka umwe Ebenezer Fataki barishima kubona bararokotse ico kiza cahitanye umugabo akaba na se w'uwo mwana. Bari mu bantu barenga 2,800 bamaze kwemezwa ko banduye Ebola imaze guhitana abashika 2,900 kuva yadutse haraheze umwaka mu buseruko bwa Congo. Uwo muvyeyi hamwe n'umwana wiwe batahutse inyuma y'aho abahinga batangarije ko ku munsi wa mbere kw'imiti ibiri bagerageje muri Leta Zunze za Amerika yerekanye ko ivura Ebola, kandi ko igiye guhabwa abarwayi bose ba Ebola muri icyo gihugu cya Congo, ariko ntibiramenyekana umuti wakoreshejwe wo kuvura uwo muvyeyi hamwe n'uwo mwana batahutse mu rugo rwabo. Tukivuga kuri iyo Ebola nyine, ishirahamwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rirashima imiti mishasha ya Ebola nk'intambuko ikomeye gusezerera iyo ndwara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko OMS ikavuga ko hari ibindi bikwiye guherekeza birimwo uruhara rw'abanyagihugu mu guhagarika uyikwirakwira ry'ico kiza muri ico gihugu. Umuvugizi wa OMS Christian Lindmeier avuga ko abantu bitura abaganga bagifatwa bafise amahirwe manini yo kurokoka, agahamagarira abafashwe kwihuta kwivuza niburiburi mu minsi 3 ya mbere. OMS ishikiriza ko umuntu wese akwiye kumenya ingaruka mbi za Ebola akamenya n'icyo yokora kugira akize ubuzima bwiwe. Mukuru w'igisata cyabonekijejwe agateka ka zina muntu Michel Bachelet asaba amatohoza kuco yise ikoreshwa ry'uburyo bwabujijwe n'amakungu bukoreshwa n'igipolisi cya Hong Kong mu guhangana n'abari mu myerekano basaba demokarasi. Mu menshi makuru w'ijwi rya Amerika i Geneve, Lisa Schlein ashikiriza ko Bachelet asaba ko asaba bari mu myerekano kubikora mu mahoro bakirinda ubwicanyi no gusambura ibintu. Bashire kandi ahanura abategetsi ba Hong Kong kwirinda gukoresha icyo bangamira uburenganzira bwa muntu bwo gushikiriza akari ku mutima hamwe n'amakoraniro aba mu mahoro. Umuvugizi wiwe Rupert Colville ashikiriza ko uwo mutegetsi w'ico gisata cha ONI ahangayikishijwe n'uko abajejwe umutekano muri Hong Kong bakoresha uburyo bubi kandi butemewe n'amakungu. Bashira saba kandi impande zibiri zishamiranye muri ico gihugu gutorera hamwe umuti mu mutekano bishobotse bakaja mu biganiro. Kura ya makuru nyene ubushinwa bwarankiye ubwato bubiri bwa leta z'umwe za Amerika kuja muri Hong Kong nkuko byashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri. Ni nyuma yaho ivyo bihugu biteraniye amajambo kubibera muri ico gihugu aho abanyagihugu bari mu myerekano basaba demokarasi. Ubwato bwa Amerika the USS Green Bay bwategekanya guhagarara muri Hong Kong ku munsi wa gatandatu mu gihe ubundi bwato bwa Amerika butwara misile aribwo USS Lake Erie nabwo nyene bwari bwasavye kwezi imbere kwinjira muri ico gihugu burankirwa. Ubushinwa bwagiriza ibihugu byo mu burengero bw'isi ko ari byo bihamagarira abanyagihugu muri Hong Kong kugarariza ubutegetsi ariko nta byemeza butanga.
Urakoze Aloyce kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mukinuri no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo ku munsi wa kabiri abanyamurenge bari mu Rwanda bibutse imyaka 15 irangiye bagenzi babo barengeje 160 biciwe ahitwa mu Gatumba mu Burundi. Gushika ubu abemanze ubwo bwicanyi ntibarafatwa ngo bahanwe. Abanyamurenge basaba sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI gufata mu minwe ico kibazo. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Hari mu ijoro ry'itariki 12 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2024 ayikambi y'impunzi z'abanyamurenge yari mu Gatumba mu Burundi hafi y'umupaka ico gihugu gihana na Congo yategwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Abanyamurenge 166 barishwe harimo abana n'abagore, abandi barenga 100 barakomereka bikomeye. Abacetse ku icumu bavuga ko abakoze ico gitero bari bagwiriyemo abavuga ikirundi, ikinyarwanda ndetse n'igiswahili. Kuri uyu wa kabiri aho abanyamurenge baba mu Rwanda bibuka ubwo bwicanyi abarokotse ndetse n'imiryango yabo bavuga ko icyo gihe babuze gitabara, bavuga ko iyi tariki ibibutsa akarengane bakorewe.
Gatumba nahaburiye abantu nahaburiye abavandimwe bene data wacu ba data wacu babyarabanje bamuyomba. Kumva ngo imyaka 15 irashize n'itanu umuntu yarapfuye isi yose ireba, ariko kugeza no ngubu akaba nta muntu uragira icyo bikoraho. Ababikoze n'ubundi bakaba bakidegembya bari muri politiki bavuga ari kumvikana. Twe nk'abanyamurenge biratubabaza uyu munsi twebwe tuba dusaba ngo ubutabera isi haguruke ibone ko twararenganye.
Iyi tariki inyibutsa akarengane twagiye dukoregwa nk'abanyamurenge yaba muri Congo ndetse n'ahari Burundi, kuko bari abaye impunzi noneho naho bagiye barabica.
Ukwibuka ku rwego rw'igihugu kwatanguriwe no gushira urugori rw'amashugwe ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda. N'abajije Binama Prince atwara ishirahamwe ry'ugwaruka rw'abanyamurenge isoko insiguro y'ico gikorwa.
Kuvuga ngo abishwe hano mu Rwanda bishwe bazira ko ari Abatutsi, kandi n'abishwe mu Gatumba bishwe bazira ko ari Abatutsi b'abanyamurenge.
Ubwo bwicanyi bukimara kuba umuvugizi w'umuhari FNL wari ubwisiganye ibigwanisho urwanya leta y'u Burundi yumvikanye ku maradiyo yo mu gihugu na mpuzamakungu yigamba ico gitero ko cakozwe n'uwo muhari. Yamara inyuma y'iminsi mike uwo muhari warabihakanye. aho niho abanyamurenge bafatira mu kuvuga ko bababazwa no kubona imyaka 15 iheze abakoze ubwo bwicanyi batarahanwa. Alex Nkurunziza numwe mu baserukira abandi
abacitse ku icumu nta butabera bari bahabwa, ndetse n'abagize uruhare mu kubica bazwi kugeza ubu ngubu ntago bari bahanwa, barazwi yose irabasi barabyiyemereye, ariko nta kirakorwa, nta ngingo zari zafatwa zo kugira ngo abantu bafatwe baryozwe ibyo bakoze.
Mu mwaka w'ibihumbi 2013 abaserukira abanyamurenge baritwaye mu butungane urubanza rushegwa muri senare nkuru ya Bujumbura, hitwariwe Agatogwasa ubasigari cegera ca mbere cyutwara inama nshingamateka hamwe n'uwari umuvugizi w'umuhari FNL Pastor Habimana. Abanyamurenge bavuga ko urwo rubanza rutigeze rutera imbere
kubera impamvu za politiki ya guverinoma y'u Burundi. Abantu bari biteze neza cyangwa se biteguye yuko hari kizavamo, ariko icyavuyemo nuko ari abo bicanyi bagororewe kujya mu myanya mikuru ya politiki y'igihugu cy'u Burundi.
Agatogwasa arahakana ubu bwicanyi, akanavuga ko iyo dosiye yoshigwa mu butungane bw'inyuma y'intambara Justice Transitionnelle, rumwe mu nzego zitegekanywa n'amasezerano ya Arusha ku byaha by'abagiye mu ntambara mu Burundi. Aha yabivugiye ku radio imwe yahuri ivugira mu Burundi ubu yugawe
je ntaruhara ndagufisemo mugihe rero atabwo natumye gukogwa kandi akaba atari ho narindi je ntabwo nshobora kubazwa. Abakora amatohoza ni bakora amatohoza babukoze, uwabwiye imanze arazwi yaravuze icyaha kibazwa nyine kugikora. Ntidushobora kuvuga rero ngo kubera ngo hoba hari mu FNL kanaka yo barakoze icyaha kanaka ngo aba FNL bose bace baje mu ikosa kuvuga nawe ati ubutungane bw'u Burundi sinase ku butungane bw'u Burundi bukora. None kwivyo biri mu gishingo cy'ivyaha byo mu ntambara uko byaganiriwe mu masezerano atandukanye, ivyaha byo mu ntambara si sentare z'u Burundi zivise ubwo ruhara rwo kubikora, ni sentare mpuza makungu.
Abanyamurenge yo dossier bagiye kwishira imbere ya sentare mpuza makungu mpana byaha CPI nkuko bishikirizwa na Alex Nkurunziza.
Icyagomba gushyirwamo ingufu ni ukureba uburyo abantu bakorera hamwe bakitabaza inzego, bakitabaza ibihugu byumva uku kwicwa, yaba ari ugutwara urubanza kuri CPI, yaba ari ugutwara urubanza aho bishoboka hose, igihe cyari kishyize kugira ngo abantu bahabwe ubutabera.
Ishami mpuzamakungu rihanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryashize ahabona itangazo rivuga ko bibabaje kubona imyaka 15 ihera atakuri kuraje ahabona. Risaba ishami mpuzamakungu ONI ryari rifise mu minwe abo banyamurenge gukora ibishoboka byose kugira ngo ababigezemo uruhara bakubitwe intahe mu gahanga. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda ibirori biba uko umwaka utashe byo kugaragaza imihigo byari bitegekanijwe ejo ku munsi wa kabiri byarigijweyo mu gihe kitatangajwe. Leta isobanura ko iri kitegura itunganywa rishasha kugira ngo imihigo irushirizeho kugirira akamaro abanyagihugu. Eric Bagire ubusara duhe ibindi kuri iyi nkuru.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo inzego zitandukanye ziganjemo izibanze zagombaga kuramukira ku biro by'ingoro y'inteko ishinga amategeko mu muhango wo kwesa imihigo y'umwaka wa 2018-2019 zikongera zigasinyana n'umukuru w'igihugu Paul Kagame indi mihigo ya 2019-2020. Gusa byabaye ikinyuranyo kuko aho kugenda uko byari byateganijwe hahise hatanga ubutumwa mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ko uwo muhango usubitswe ukanimurirwa igihe kitazwi. Ku munsi umuhango wagombaga gusingirwaho imihigo wahariwe inama Minisitiri w'Intebe Bwana Edouard Ngirente yagiranye n'abandi bategetsi mu nzego bwite za Leta n'inzego z'ibanze kugera ku mudugudu nk'uko byatangajwe. Byemejwe ko iyo nama yari igamijwe kungurana ibitekerezo no kumenyeshwa ko hagiye kuvugurura uburyo bw'imihigo yakorwagamo. Bwana Uzieri Ndagijimana ministri w'imari n'igenamigambi yatubwiye ko ivugurura ry'iyi mihigo ryategetswe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu rwego rwo kugira ngo imihigo irusheho guteza imbere abanyarwanda.
Ari ndivugurwa rikenewe kugira ngo imihigo myiza muturage ishobore guhinduka mu vuba kandi mu buryo by'umwihariko n'igenamigambi ndetse n'umumihigo. Nyakwa Perezida wa Repubulika rero akaba yarasabye Minisitiri w'Intebe ko aho gusinya imihigo nk'uko yari yateguwe uyu munsi, ahubwo inzego zifata umwanya zikabanza zikinjizwamo ibikorwa byibanda ku mibereho y'ibanze y'abaturage kugira ngo imihigo ibe koko umusemburo w'impinduka nziza ku mibereho y'umuturage.
Muri iki gicuru ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko busanga hari ahagomba gushyirwa ingufu kuruta ahandi mbere yo gusinya indi mihigo. Nk'abakigaragara badafite aho bahenge ku musaya, abakibana n'amatungo badafite ubwiherero n'abandi.
Ibi byose bikagira n'ingaruka ku isuku idahagije no ku mibereho myiza birumvikana y'abo baturage. Hari kandi n'ibindi bijyanye n'imiyoborere y'abayobozi ku nzego zitandukanye.
Ubutegetsi bukomeza kuvuga ko imibare ari myinshi y'abagomba kuzafashwa mu gihugu hose ariko ntibugaragaza uko bangana kuri buri cyiciro.
Twagiye mu ngero mu karere ku bintu bihagaze, ntabwo ari imibare umuntu yafashe mu mutwe, ariko ni imibare myinshi bifite ubunini busaba ko byitabwaho koko. Kuyaba ari ku kibazo cyoroheje wenda byari gukemuka ku bundi buryo, ariko ni imibare minini isaba ko hagira igikorwa muri iyi mihigo tugiye kuzasinya. Ubwo nyine ubwo tugiye kuyijyamo tuyirebe neza.
Mu bihe bitandukanye mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika twabagezagaho abatagira aho baba hatunganye, abakirana n'amatungo n'abandi. Ibi bishobora gusobanura ko umurongo w'ubutegetsi buhagazeho uramutse ushyizwe mu bikorwa uko bikwiye, imihigo kuri iki cyiciro ishobora kuzabera umwanya mwiza abafatwa nk'aba ntaho nikora.
Inzu yanyu ni mu murangarira ubusanzwe mu mpande n'ibyatsi, ariko hejuru naho ndabona ni hanze.
Ni hanze.
Byagenze bite kugira ngo mutasakara mutabona ibyondo?
Ubone ko nabasabye ntibambe.
Bande bagwasabye?
Nasabye abatwara. Nagiye kubwira umukuru w'umudugudu nti inzu yanjye irashaje. Ngumaze kumubwira arambwira ngo tuzagushira ku rutonde rw'abazahabwa amabati. None umwaka gurasize ubundi guraza, nyaboneka imvura iranyishe reka da.
Tugeze hano turabona rikota mu nzu ishurikishije ibyatsi.
None nakubaka ndetse wambaye ibyo. Nuko ishobora ubundi bukozi si n'ubundi bushobozi bwo mfite ngo umugutsi ndi kotera hanga hamaga amashiga hanga hanca n'ukundi kundi.
Gahunda y'imihigo yatangijwe mu mwaka 2006 kandi igirwa ngaruka mwaka aho hatangwaga amanota hashimwa abahize abandi mu mikorere, hakanaga wabo bitagenze neza kuri buri karere. Kubw'iyo mpamvu byasaga no guhwitura inzego mu mikorere kandi bikarushaho gufasha igihugu kwihutisha iterambere. Mu bihe bitandukanye ni gahunda itaravuzweho rumwe, kuko hari abavugaga ko mu nzego z'ibanze byababeraga umwanya wo guhugira ku mishinga mito mito bahigira imbere y'umukuru w'igihugu, iyindi karushaho kudindira. Aha niho hakunze kuvugwamo ikibazo cyo gutanga imibare itari ya nyayo mu bizwi nko gutekinika mu byo babaga bariyemeje mu mihigo. Hari kandi bamwe mu bategetsi mu nzego z'ibanze bakunze kuyinengerwamo nyuma yo kudasohoza ibyo babaga bariyemeje mu mihigo, ubundi bikarangira bivanye cyangwa bavanywe mu myanya, kuko haraho byafatwa nk'ibitumvikana kubona karere mu myanya y'imbere, nyamara icyari ugasanga kagwiriyemo abaturage bugarijwe n'ibibazo by'imibereho. Kugeza ubu nta gihe ntarengwa cyashyizweho cyo kuzongera gusinyana imihigo n'umukuru w'igihugu, gusa ubutegetsi buravuga ko ari mu byavuba kandi bugakomeza guhamya ko ntacyo bizahungabanya mu mikorere isanzwe urwego ku rundi. Bagira ubusabe Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira +1 202 4 4 1 9 9 3. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. We'll be right back.
Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Warazwi nk'umwami wa Coupe de Calais umunyakote d'Ivoire DJ Arafat ntakiriho. Yitavye Imana ejo kuwa kabiri afite imyaka 33 ahitanywe n'impanuka y'ipikipiki. Abakunzi biwe baguye mu gahundwe. Inkuru y'Idonido murashikirizwa na Venus Ndashimiyimana ari mu biro by'Ijwi rya Amerika Londres mu Bwongereza.
DJ Arafat watumye injyana ya Coupe de Calais yamamara cyane yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri. Yakoreye impanuka y'ipikipiki Abidjan mu murwa mukuru wa Cote d'Ivoire. Inkuru imaze kumenyekana, abakunzi be benshi bahise bateranira imbere y'ibitaro yararuhukiyemo. Bari bafite umubabaro mwinshi ndetse bamwe muri bo batemera ko ashobora kuba yapfuye.
Yo kwapa
mu birababaje cyane birenze ukwemera zimbyumva nabyemera nte ntibishoboka ntashobora gupfa reka da simbyemera
yo kwapa franchement je n'arrive même pas y croire
kuri byananiye kubyemera mana we ntiyapfuye
ine ba mo wale
ngizina ry'imana ntiyapfuye arafite igihezi ashobora gupfa oya ntashobora gupfa
et toute cette nuit je lui laisse la voiture.
DJ Arafat wavutse yitwa Huon Ange Didier yari cyamamare mu bihugu bya Afrika bikoresha ururimi rw'igifaransa. Yitabye Imana afite imyaka 33 akaba yaramaze gutangaza inkoranya z'umuziki 11. Umuziki n'injyana bya Coupe de Calais byatumye agirwa umunyabugeni w'umwaka muri iyo njyana muri 2016 na 2017.
Banje gushimira abakunzi banje kubera ko nibo ngenderaho nibo batuma ntera imbere kandi ndanashimira Imana ngashimira na mama mpora hafi ndashimira kandi abo duhanganye muri uyu mwuga bahora bampa imbaraga zo kubasumba nta kundi.
DJ Arafat yaramaze imyaka 19 atangiye umurimo w'uburirimbyi. Indirimbo yaraherutse gushyira ahagaragara yise Motomoto yarebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 4 n'igice kuri internet. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muhe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Naramutse neza ku itariki ya 14 y'ukwa munani mu 1862 hari kuwa kane. Uwo munsi winjiye mu mateka y'abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwa mbere na mbere umukuru w'igihugu yakiriye intumwa zabo bari bagiye kuganira kuri ejo hazaza habo. Abraham Lincoln yabaye perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yategetse kuva mu 1861 kugera mu 1865. Yatowe abirabura hafi miliyoni 4 ari abacakara. Abandi bagera ku 490,000 bari barabonye ubwigenge bwabo ku buryo butandukanye. Tuvuge ababuhawe na bashebuja. Abari barabashije kubugura kuri bashebuja cyangwa se abari baratorotse bashebuja bahungira mu bice bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitemeraga ubucakara. Aha twavuga nk'umurwa mukuru Washington District of Columbia na leta zimwe na zimwe zo mu majyaruguru y'igihugu. Aba bari bafite ubwigenge ariko nta bwenegihugu bari bafite, baraho mu kirere gusa. Abaharaniraga guca ubucakara banibazaga amaherezo yabo. Mu mpaka zariho igitekerezo cyarushaga ibindi ngufu cyarukubashakira igihugu cy'amahanga bajya gutuzwamo. Ni muri urwo rwego Perezida Lincoln yabonanye n'abahagarariye abirabura ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa munani 1862. Abashakashatsi mu by'amateka bavuga ko inama yari igamije kumvisha abirabura kuva muri Amerika. Inyandiko mvugo yayo ishyinguye mu bubiko bw'Inteko Ishinga Amategeko, Congress. Nk'uko ibigaragaza, inama yabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu White House. Perezida Lincoln yarabakiriye, bamaze kuramukanya abaha icyicaro, noneho arababwira ati Inteko Ishinga Amategeko yampaye amafaranga agamije kubajyana kubatuza no kubakoroniza mu kindi gihugu. Yaravuze ati mwebwe natwe turi amoko atandukanye, byaba byo bitaba byo ubu butandukane buratubangamiye twese, muravunika natwe turavunika kubera ko muturimo, niyo mpamvu dukwiye gutandukana. Congress yagennye amafaranga iyo kujyana abirabura imahanga, ariko ntiyavuga hariho. Nyamara muri iyo nama, President Lincoln yakomoje ku kirwa cya Haiti, shiriki muri iki gihe yitwa Panama ku mugabane wa Amerika y'Epfo, na Liberia yari yaraguzwe mu 1820 n'ikigo cy'ubukoroni cyitwaga American Colonization Society, cyari cyarashinzwe na bamwe mu bazungu bari batunze abacakara n'abandi barwanyaga ubucakara. Intumwa z'abirabura zashubije President Lincoln ko bagiye kubigeza ku bandi bahagarariye bakabitekerezaho, maze bakazamuzanira igisubizo. Abirabura muri rusange ntibemeye igitekerezo cya President Lincoln. Bo bashakaga ubwigenge busesuye, ubwisanzure busesuye n'uburinganire busesuye n'abandi baturage b'igihugu bavukiyemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarwanyaga ubucakara nabo bacyamaganiye kure. Buhoro buhoro President Lincoln, abajyanama be n'abanyapolitiki nabo barakiretse, ahubwo mu 1863 ku itariki ya mbere y'ukwa mbere asinya iteka rica burundu ubucakara ku bari baburimo bose uko bakabaye. Iri teka ryitwa Proclamation 95, naryo ryakurikiwe n'ivugurura rya 14 ryongewe mu itegeko nshinga burundu ku itariki ya 9 y'ukwa 7 1868, riha abahoze ari abacakara bose ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika busesuye. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Abirabura batanu babonanye na Perezida Abraham Lincoln ni bande kuri iriya tariki rero ya 14 y'ukwa 8 1862? Nk'uko umushakashatsi mu by'amateka ya Amerika Dr. Kate Messer yabyanditse, bose barabagabo bari baravuye mu bucakara ku buryo butandukanye. Bose bari intiti barize za kaminuza, bari mu bayobozi b'amakiriziya n'amasengero ya Gikristu y'abirabura no mu miryango iharanira kubohoza abirabura no kubateza imbere. Uwari ukuriye izi ntumwa yari Edward Thomas, yari afite isomero rye bwite ryari ririmo ibitabo bigera ku 600. John Cook Jr. yari umuyobozi w'ishuri n'itorero yari yarasigiwe na se umubyara wari waritabye Imana. Benjamin McCoy yari yarashinze urusengero anaruyobora. John Costin yari umuyobozi mu muryango w'abaframason babirabura. Wa gatanu Cornelius Clark yari umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ry'abirabura ryitwaga SCSA, Social, Civil and Statistical Association. Chuti zacu, ikiganiro Amerikana nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'Uburundi yabaye
Shuti mwese mwari ko mukurikirana amakuru n'ibiganiro twa tubafitiye muri aka kanya hani yo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi twongere tubatumire kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.